Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mirebe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 23 y'ukwezi kwa kane umwaka w'2017 muri kumwe na Frederic Mundikije.
Naho nyataha yapfuye hariya muhira atarirukanga mvuga ngo ntabara Mariya we ntabara basuma baranyishe baranyishe Mariya basuma baranyishe.
Uyo ni Ndayisaba Mariya mubanyi wa nyakwigendera n'imfasha Mamerita yaraye agandaguwe ku mutumba Musenyi mu ntara Cankuzo avuga ivyo yabonye aho iryo bara rigwiriye. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekana imyerekano yatunganijwe n'amashyirahamwe igenga mu Burundi yo kwiyamiriza umugambi wo kugira ikigongwe. Abantu bagizwa ko bashatse guhirika ku butegetsi turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Umukenyezi w'imyaka 34 yishwe mu gaturuturu ko kuri uyu w'Imana acumiswe imbugita mu nda. Iryo bara ryabereye ku mutumba wa Musenyi mu ntara Cankuzo. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidele Nsabimana.
Uwo mukenyezi yishwe mu gaturuturu kuno w'Imana yamenyekanye ku izina rya Nifasha Mamerita w'imyaka 34 yaba ku mutumba wa Musenyi komine ntara ya Cankuzo. Inkuru dukura ku mutumba wa Musenyi zivuga ko bamwishe bamuguruje baca bamucumita imbugita zo mu kazi bakinda. Ndayisaba Mariya ni umubanyi wiwe ku mutumba wa Musenyi ari nawe yatabaje ubwa mbere na kwigendera akanamucikanira ko aratubwira uko byagenze.
Nabonye paha yapfuye hariya muhira atarirukanga mvuga ngo ntabara Mariya we ntabara basuma baranyishe baranyishe Mariya basuma baranyishe acaca no hiyo mu kigo hanyuma nanje ncanugurura mu kigo tisha turahurirana nawe acaramfata arangumya cyane avuga ati ngo ndonderere impozi nyambike abantu bari kwa muganga ngubwira abantu bantu bari kwa muganga ubwo nyina cyasuka umupfunde w'amaraso mwisha hanyuma ncambona reka yamira genda namufashe yamira 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 genda 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 hama kera na kera nyina cavuga nyina yamaze gushika hasi nyina yayamire yahise kuza kuraba ncambona reka araroha cyande kurira hasi nkanda ryamika neza hanyuma ncanzandirukanga soka hanze nzandavuze induru ndayivugiriza aho hirya hanyuma ncambona kwa rusuma namba kwa rusuma nyene kwa ariko ncambona ruze rurirukanga rufise n'uturoshi runini ya cyane cyangwa nirukanga mvuduka nirukanga manuka hariya hepfo nakuru cyari rwankurikira hanyuma rwo nkurikira rucarura bomora rero ngaha kabaho kari ko gaca karava kama kavuye ko rucarurinje hariho utwana dutoye tungana nk'utwo nakandi kamusumba niko kavuze ko gwacye bitana n'igipanga gwagira ugitwaye na nyagipanga.
Nifasha Mamerita yari umuntu abana neza n'ababanyi biwe ku mutumba wa Musenyi nk'uko vyemezwa na Nkurikiye Matayo uwundi mubanyi wa nyakwigendera.
Yari umuntu mwiza cyane rwose kandi yari umuntu w'umukristo yari yifashe neza mu miryango nta ngorane n'imwe yari ifise mu bantu. Ntabwo namenye ariko nk'umuntu usanzwe ari mu ihari biragoye kumenya twe twabashyikirije kugira ngo tukorere amatohoza mwebwe nyine kubera n'umugabo yari yaramutaye.
Mbega hari ivyo batwaye mu nzu yiwe?
Reka twe ntavyo twamenye kuko abana twabajije batubwiye yuko ngo yasose amubwira ngo zana amahera ati nta mahera mfise ati ama baca bamuzigura ati baca agenda arirukanga nizo twamenye gusa nta kindi.
Mukuriye Heneriko umukuru w'umutumba wa Musenyi aremeza umubano mwiza wa nyakwigendera.
Sinashitse kare mbwa twese vyadutangaje tumaze gushikaho vyatobaje cane gose hamure ndakoranya ababanyi ba hano ndagitagira ntuze amatabozo tuti none bora basuma canke ati bavuga bati yabara basumana nta mafaranga yafise none baza kumwiba tira umuntu w'intungane mubanye nawe tari umuntu w'intungane naho yagirira nabi yari umukuntu w'ikusunda gusenga gutyo bati ntakundi rero.
Umukuru w'umutumba wa Musenyi atabakora amatohoza bokorera kuwitwa Leonard Agijimana yahora ari umunega w'umuhisi Mamerita Nifasha
ati byo zazananye n'iki nihari ati nibyo kumbe byo zazananye kubera kuko umugabo wewe afise undi mugore mu Cankuzo abose mu Cankuzo barigeze gukeragana muri miriya minsi yahera bagize gukeragana bagize gukeragana rero ntibarabanye neza twice twubona nta kundi zo zavuye kwiryo hari bati urabona uhari no mwaka w'ikigongwe ati ngira kumbe gira muhitage ko cyane kishize n'uriya bari kuma hari niso sifuze numvise abanyagihugu bati ok kasaba suma suba suma suba suma byo byazanye n'iyo ntumbero nyene
ko nta nico batwaye mu nzu
oya tarakimwe tarakimwe ni kuri kwe
none ibi byari bimenyerewe ko abantu bicwa muri bene ubwo buryo kuri no mutumba
ni wacu wowe n'ubwa mbere twe twibaniye neza nizo nye byashitse nyine.
Amakuru ava muri komisari ya gipolisi mu ntara ya Cankuzo avuga ko Leonard Agijimana yamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza. Ni Musenyi mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi. Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidel. Amashirahamwe yigenga Murundi ku munsi wa gatandatu ejo ku munsi wa gatandatu yaratumye ko imyerekano ku murwa mukuru Bujumbura yo kwiyamiriza icyifuzo cyo gusaba ko abantu bafite uruhara mu gushaka guhirika ubutegetsi mu gihumbi 2015 bahabwa ikigongwe cy'agateganyo. Abariko baraga imyerekano barateye akamu kandi gasaba ko mu nama y'abakuru b'ihugu b'umuryango w'ihugu byo muri Afrika Museruko EAC yimirije umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame atuhabwa ijambo. Bamwagiza ko afise uruhara mu gushaka gutembagaza inzego zitorewe n'abanyagihugu mu Burundi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Indirimbo bene izo zihagiza president Nkurunziza n'imigambi yiwe nizo zasamirana mu rugendo rwo kuri uyu wa gatandatu rwatanguriye muri commune Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura hafi y'ingoro y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Abari muri rwo bihereje amabarabara yo muri commune Mukaza hagati mu gisagara barahinguka gushika ku kibanza citiriwe kwikukira. Imbere yuko bahashika baciye mu bibanza bitari bike harimo ambasade y'u Rwanda Bujumbura aho bahashitse akayagwa karayagwa. Sete zonzino nukwatambira hari n'ubutumwa bwahatangiwe.
Abende gihugu twavuye hasi. Aba bose batembagaje ubutegetsi kugwamagara abantu mu barabara. Mwavuze mutewe abantu muraniyamirije ko minduru nyinshi cyane rwose.
Iruhande y'abiyamirizwa hari n'abashimagizwa. Abari mu myerekano batubwiye ko ari abanyagihugu bakunda igihugu n'amahoro biyunze. Ariko rero ahanini bari bagizwe n'amashyirahamwe yigenga atari make. Mbere Njangwa Gilbert Beko atwara Onerope Burundi yabwiye ijwi rya Amerika ko ari amashyirahamwe yigenga yabatumye ko. Njangwa anatubwira bimwe mu byo basaba.
Twe dusaba nk'iyi nama izoba y'abakuru b'ibihugu agize aka karere kacu ka EAC yuko cyane cyane ubwa mbere boraba icyerekeye abo bantu bahungiye mu bihugu duhana imbibe bakabazana bagacibwa imanza mu Burundi bakabyemera kandi bakongera bagasaba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yuko botandukanya impunzi. Impunzi ntizimeze kumwe zose. Hari impunzi zahunze ubwoba ziragenda kandi atacu zariko ziragirizwa. Izo rero bozikuramwe zigatahuka leta y'u Burundi kagenda ikabazana bakarungikwa na HCR bari kumwe bakaza. Abagombye guri ku butegetsi nibo baguma muri ayo makambi hanyuma leta y'u Rwanda ikemera yuko abo bantu bavamwo.
Nabajije Njangwa niba yiyamiriza mu kapa canke cyiyumviro ciwe.
Uyu muhuza ntidushobora kumwiyamiriza. Ivyo ntibishoboka. Twiyamirije
cyiyumviro ciwe.
Twiyamirije oya icyumviro ciwe rwo muhuza arafise uburenganzira bwo gusaba ikintu kubera n'umuhuza. Ariko aragisaba kugira ngo arabe ko bakimwemere cyangwa bakimuhakanye. Twebwe rero tugombye kwereka umuhuza yuko icyo cyumviro twagihakanye kandi twerekana leta y'u Burundi yuko icyo cyumviro twagihakanye. Mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki dufadikanije n'abenegihugu bose bo mu rurimi ya Bujumbura twiyamiriza yuko icyo cyumviro tugihakanye yuko kitoba kuko ko bari gusasira indava kudahana. Naye handi umuhuza wewe ni irambire yibandaniriza akora akazi abyumve neza yuko abajya mu biganiro abantu badafite ico bagirizwa abashatsi guhirika ubutegetsi bashobora kuja mu biganiro batarayenuka imbere y'intara.
Mu mpera z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka umuhuza mu matati y'abarundi William Benjamin Mukapa yari yandikiye president Nkurunziza musaba guha ikigongo cy'agateganyo abanyepolitike n'iyindi migwi y'abantu yagirizwa kugerageza guhirika ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Ku itariki ya 24 ukwezi kwa gatatu umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamwishuye kubwo bubasha ufite inama nshingamateka n'inkenguzamateka hisunzwe ibwirizwa nshingiro. Ariko n'izo nzego abari mu myerekano bazisabye kutabikora. Eloge Wurika neza, Bujumbura, ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge. Two kwibutsa ko iyo myerekano yabaye ejo ku munsi wa gatandatu ikaba yarabaye kandi na mu Rubonge. Mu yandi makuru naho avugwa, igipolisi cya Tanzania ku munsi wa gatanu carahagaritse umunyarwanda Kapitaine Sigahutu Innocent yahoze yagirizwa ibyaha by'abanyabwoko byakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane mu Rwanda. Igipolisi gicungera imbibe cya Tanzania kivuga ko camufatiye ku mupaka muri district ya Ngara ihana urubibi n'intara ya Makamba mu Burundi. Yagirijwe ko yashaka kuja mu Burundi atavyangombwa afise byo kujabuka umupaka. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Calvere, ni inkuru ari yarusha.
Inzego z'umutekano mu gipolisi gicungira imbibe mu gihugu cha Tanzania nizo zatangaje inkuru ko zafashe umunyarwanda yahoze mu gisirikare cha kera ku ipete rya kapitene azufi izina rya Sagahutu Innocent. Igipolisi gicungira imbibe za Tanzania camenyesheje ko cafashe uwo mugabo kuri uyu wa gatanu ku mupaka wa Tanzania no Burundi mu ntara ya Kagera district ya Ngara yahana rubibe n'intara ya Makamba yo mu Burundi. Ico gipolisi kivuga ko Sagahutu Innocent yari kwashaka kujabuka umupaka ngo yinjire mu Burundi atavyangombwa afise. Igipolisi cavuze kiti uwo yahoze ari ntwazangabo mu gisirikare cy'u Rwanda yagerageje kujabuka imbibe kugira je mu Burundi ndi kubera tabipapuro bikwiye yarafise vyatumye afatwa. Uwo musirikare yahoze yagirizwe vyaha vyohonyabwoko yakora abatutsi muri 1994 mu gihugu ciwe. Yaramaze imyaka itatu arikuwe na TPR Sentedasanzwe mpanavyaha yareshejweho n'ishami mpuzamakungu ONU gucira imanza abagirizwa igihonyabwoko. Mu mwaka w'2014 iyo Sentedasanzwe yaramurekuye imaze kugabanya igihano c'imyaka 20 yari yahanishejwe gishegwa ku myaka 15. Sagahutu Innocent ari mu bandi bagabo 11 barekuwe, bamwe barangije ibihano abandi bambitswe izera ubu bakiba iyarusha muri Tanzania kuko babuze ibihugu bibakira. Mu minsi heze Sagahutu Innocent yari yavuganye n'ijwi rya Amerika yamenyesheje ko yifuza kuja kuramutsa umwe mu bamuburanira aba mu Burundi, ariko yavuze ko afite ikibazo cy'uko be nabo bari kumwe atavyangombwa abafise. Uko niko yabivuze mu majambo yiwe.
Ntabwo ubu nashaka kujya gusura nkamunda avoka uri ibujumbura ngo mbone icyangombwa kimpa uburenganzira bwo kwambuka kujya ku mupaka ngo mbe najya kumureba, ariko ibyo ngibyo byazanywe na MICT. Ubundi kera urukiko rugihari twabwiraga le service de securite bakatwakira NC passe cyo bitaga emergency travel document bakagiteraho amakashe no ku mupaka bakagiteraho amakashe ukaba wajya gusura umuntu. Ariko hano tubona byo byose byaragiye bivaho ritumenye uko bigenze, ukagira hari umugambi nuwo kugabanya cette liberté ugera ukabona mu yandi magambo ari prison ifunguye.
Amakuru duhabwa nabo babana mu nzu imwe yarusha batubwiye ko nabo nyene bamenye amakuru kuri uyu wa gatandatu yuko Sagahutu yafatiwe ku mupaka wa Tanzania n'u Burundi. Ico bemeje nuko yari yagize amahigwe aviyarusha afise cyangombwa kimuha uruhusha rwo kurengana imbibe za Tanzania. Aba twavuganye batubwiye ko ico cangombwa yari gihawe no gwego MICT gwa ONU gwashizweho kugira ngo rurangize imanza zasegajwe na Sentare Idasanzwe yereshirweho u Rwanda. Ijwi ry'Amerika ntiryashoboye kuronka umuvugizi w'ubwo gwego kugira ngo yemeze cankakane ko batanze ubwo ruhusha. Ico bikoze igipolisi kijejwe imbibe camufashe kivuga ko yababwiye ko afise ibyangombwa ariko bagasanga ntibikwiye. Ikinyamakuru c'abashinwa candikirwa muri Tanzania canditse ko Sagahutu yakibwiye ko yarafise uruhusha rumuha uburenganzira bwo gusohoka igihugu, ariko ko igipolisi kitabisomye neza imbere y'uko kimuta muri yompi. Byeklabi ni inkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika ari samyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho n'umwanya w'ikiganiro ntorere kazoza dutegurirwa na Studio Jambo.
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza, ariko ndumviriza ntorere kazoza
Umviriza ntorere kazoza.
Eh, erega mwarasizwe. Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni nyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza,
ntorere kazoza.
Ikaze ni gwanyu bakunze ibikiganiro ntorere kazoza cha studio Ijambo gisamiranira kwijwi rya Amerika. Muti uno munsi kiyago cha politike gishingiye kuki? Neza na neza uno munsi dushingiye ku ruhara rw'umukenyezi mu gikorwa cyo kunywanisha abafitaniye amatati y'amatongo. Tukaba ari mu kiganiro turiko tugirana n'abatumire dusanze inyanza rake mu ntara ya Makamba.
Ntorere kazoza.
Abatumire turi kumwe rero ni batatu, reka mbere iwafu bwanje widondore.
Nitwa Mpabona Yoja Karine, nkaba ndi umukuru w'umutumba Kabondo.
Mukuru w'umutumba Kabondo, ikaze muri kino kiganiro.
Murakoze cyane.
Nitwa Ndiwe n'umuryango Yohana, nkaba ndongoye isiramwe mpareke muri kumenya nyanzarake.
Murakoze cyane, ikaze muri kino kiganiro.
Murakoze kumbe ikaze.
Ubundi turi kumwe.
Nitwa Nibogora Rene, nkaba ndi Boneza muri mukenyezi menye nyanzarake.
Abo n'abatumire turi kumwe rero hano muri kino kiganiro, Jerome Nenze Manongere ndabaha ikaze muri Ntorere Kazoza. Umukenyezi ikibanza yoba afise mu gutatura matati y'amatongo hano muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba. Mereye ku mukuru mutumba Kabondo, ukivuga gute muri rusangi?
Muri rusangi ikibazo cyo gutatura amatati y'amatongo turagerageza, baratwitura hanyuma tukabatunganiriza tutaravye hijya no hino kandi bakabinezererwa. Kuko imbere yuko tuyatatura turabereka ko biyumvikaniye bo nyene batarinze kuje mu masentare no hijya no hino, ari byo byiza, ari wo muti urama. Abantu iyo biyumvikaniye nta gwankuru uzamwe gwakazikira, usanga n'imiryango igumi ifatanye mu nda.
Umukenyezi ariko ivyo niba bikora?
Umukenyezi arabikora neza cyane.
Reka ngende kwandiwe n'umujyango nawe n'umugabo bariko baravuga ngo umukenyezi mu kunywanisha abafitanye amatati y'amatongo. Mwibwe nk'abagabo muri kumuravyitegereza mubivuga gute?
Twebwe tubivuga kuko turabisigishira, tubona ko ari byo, kuko nk'imwishyirahamwe wacu dusanga dufisemo abakenyezi. Iyo rero turiko turakora ivyo bikorwa muri komite y'iwacu dufise abakenyezi atari bake, twamatuzana no kuvuga iyo turiko turakora ivyo bikorwa tuba turi kumwe nabo, kandi nabo barafise uruhara runini rwo gusikiriza ijambo. Niyo bariko barabikora usanga amatati amwe harimo n'abakenyezi baba baje kuraba canke bafise amatati nabo, kuko baba basizwe n'abagabo babo. Iyo babonye ngo abakenyezi hari ijambo basikiritse nabo birabubaka kandi bigatuma bizigira ko bisoboka. Abakenyezi rero nabo nyine barafise uruhara kandi barasoboye.
Ariko bakenyeze uvuze muri mipareke simperekeze.
Simperekeze namba kuko nabo dufasanya muri ibyo bikorwa, kuko hari abakenyezi barongoye amazone, abandi ari abanditsi, bitereye ko bamwe ari n'ababitsi mu ishyirahamwe wacu. Urumva rero abo iminsi yose ku mirimo twama turi kumwe.
Abakenyezi bafise uruhara ruboneka mu kunywanisha abafisanye amatati y'amatongo, mufise ibyemezo bihe mwebwe?
Twe turafise ibyemezo byinshi kuko tubikora tubikunze, kuko mu bisanzwe iyo habaye amatati y'amatongo turabonamo ko haca hazamo n'intambara. Rero kenshi kubera ko twamaze kubona kandi tukamenya kandi bikaduca koko, iyo habaye intambara abakenyezi aribo bashikirwa kandi baba baragusumba. Rero turabikora gose cyane kugira abantu banywane bareke kujyana hama amahoro.
Murabikora gose ibihe murabizi byo mwokwerekana mumaze gukora?
Ego meturafisi vijia tukwerekana tumaze gukora abantu bagasangira, kane na mumanama hose turiko turabere kujibona abantu bija na watidu shaka gusangira. Tugabure huko kuburi wenyene utuwa itongo wenyene nibi guhama horu.
Utulorilo tukwa wakenyezi wawara selu semulicho jikoga tukabiwa na neza.
Uturiro tw'abakenyezi babarasirutse muri ico gikorwa mukabibona neza. Akarurero hari umudamu yitwa Nibogora Rene ari muri mukenyezi menya, hariho jewe nyene ndiko ndavuga Mpabona Yoje Kerine umukuru w'umutumba wo mukabondo. Ibitwemeza rero yuko ico gikorwa tugikora tukinezerewe kandi tukabona nibishinga ntahe, nuko iyo twagiye mu matati y'itongo ku mutumba hasubiyeyo mu nyuma abagabo bagira ati mbega kubera kimutazanye babakenyezi. Hakaba n'undi mukenyezi yitwa Nimenya Gloriosa akorera ku wundi mutumba Nyabutare, ibyo natwe biraturemeshe kuko udusanga baduhamagara ati nyabuna nyabuna nimuze mudufashe mu bibazo byo gutatura amatati y'amatongo
yabamaze gutatura amatata gatorega umuti bakabishima
hariho ayo tumaze gutorera umuti kandi bakabishima ibitwemeza nuko iyo duhanye bagira ati mwarakoze cyane imana ibongera imigisha ti umukenyezi yo kwamahubwa azaja mu ntwaro akazaraja mu nzego zifata ingingo kuko biragaruka bikabanezera ikitwemeza nuko bagaruka bakadushimira kandi kindi naho babonye hagiye abagabo bonye n'abakuvuga ati mbega baba bakenyezi b'imbonezo no munsi bari hehe hari naho babankira ati tutabonye baba bakenyezi nitwemera ni mubaza ni bajye bakenyezi kugira badufashe nibishinga ntaje biriho n'ubu naho mwo dutuma ibishinga nta abaza gushinga igishinga nta twobazana mukabibariza mwo kumva yuko badushingira intahe yuko tugerageza mu bijeye no gutatura amatati y'amatongo
igikorwa cyo kenyezi mu gutatura amatati y'amatongo bavuze ko kibaye rurangiranwa mega ndiwe n'umujyango nta ntamba myizozo mwe mubona zoba zibangamira icyo gikorwa cy'abakenyezi
ntamba mye cyobaze bangamiye gikorwa cy'abakenyezi nk'ubwanze nk'imwishyirahamwe ntacombona abo bakenyezi n'uko bwa barigishizwe baramenya akamaro ko gufasha mu kibano kandi baramenya icy'amahoro avuga cyankamaze ikindi nacyo gikomeye mu bizanye n'abakenyezi ni kuvuga abakenyezi bafise uruhara ruhambaye kuko ubwa mbere na mbere bobo nibo bafise ingorane iyo amahoro cyangwa amatati abaye mu kibano ubwa mbere na mbere nibo ingo zimaze kubura amahoro abantu bagasesa
ariko icyo ni gituma bakora icyo gikorwa iyo ariko nta bintu bibagora bibabangamira bituma badashika ku cyo bari bipfuza cyose
nta bibabangamira kuko ibyo babangamiye byoba ari ibyo bakora bonyine ibisigaye hari abagabo batabaha umwanya ariko rero abantu nk'abakenyezi dukorana abagabo babo barabaha umwanya nabo usanga bakunda ibintu bizanye n'iby'amahoro cyewe aho ngeza nabo dukorana cyangwa nabo dufasanya mu gutatura ayo matati nta ngorane mbona baragira
ati nta ntambamyi zibangamira igikorwa cy'abakenyezi ugasanga bibagora niko ubibona na
cyane cyane muri iki gikorwa cy'amatungo twe turafise y'intamba turafise nk'aho inyanzara akabantu tuzi akagwe kaboneka kandi ugiye kuraba henshi aricyo gituma amatati y'amatungo inyanzara kebyaretse ko dutora umuti ukwiye biboneka turafise abantu bamwe bazwi dusaba ko abo bantu bomenyekana hama bakigishwa banse kutabikurikiza naho kuko biba amatongo barasopanya abantu baragurisha amatongo atari yabo ugasanga umuntu asuye kugurisha itongo kugura itongo ubugira kabiri kuko yari yarimuguriye abona ko atazoburana ngo bikunde kuri icyo kintu rero turasaba yuko izari ntambamye naho tubikora hari hahandi usanga bitugora kugira tugihe inyanyuro kuko harimo abo bantu iyo tugikoze ugasanga hari uwundi muntu yari guze kabiri agumana y'akajirya ntibagabuye bagaheza usanga hari uwundi yaguze ubugira kabiri kuri uwo muntu agumana y'umutima mubi kuri aho rero hari y'intamba twasaba abo bantu rero babatubaze tubamenye bamenyekane bigishwe banse kubikurikiza kuko nk'umuntu ashobora kugira ahantu hane hatanu kuva inyanza ake gushika ikabonga kuzunguruka mu yange ngo itongo nigwiwe nk'uwo afise intamba myinshi mu by'amatongo kandi nabononye twembere biba byaratoye umuti yatabara abo bantu
nibuvuze ngo nakagwika abantu none barafise ubarongoye baravize komite nakagwika ameze gute
barafise komite nyene yabo turamaze kujya turabitohoza turabona ko bafise komite kandi birababaje kuko hariho n'abanyeshuri bafise ingorane kubera ayo matati y'amatongo nk'ubu barabarondera ngo baje kubapfunganya abana bakaca batoroka ahibukeye turafise abana babiri batorotse kubera ivyo turiko turarondera ingene bogaruka kugira basubire ku ishuri
intambamye zibangamira igikorwa cy'umukenyezi ibyo yari gushika ko ntabishyike ko vyose mu kunywanisha bafitanye amatati y'amatongo
intambamye umukenyezi yogira mu bijanye no gutunganya amatati y'amatongo nuko yogenda kubikora ahishije umugabo naye wewe umukenyezi ukaja mu nzego ukubaha umugabo ukamubwiza ukuri iyo ugiye n'ivyo ugiyemwo nta ntambamye uronka kuko wagira intambamye muhira mu gihe uva gutatura ayo matati muhira umuriro ugashika waka ariko umukenyezi ari mu nzego ategezwa kubaha umugabo akamubwira ibikorwa byose agiyemo ataca muhishije ku buryo bizerana ariko mu bijanye n'ibikorwa ubu ndabona nta ntambamye dufise kuko ubu turamaze kubimenyera ikibitwe
ibikorwa byo mu nzu murabifatanya n'icyo gikorwa cyo kunywanisha abantu
turabishobora kuko umukenyezi niwe acamenye ingene iyi porogarama akamenya ati saa mbiri nja muri iki reka nca mbyuka isaha cumi n'imwe nkubure ngira isuku mesure mpakaye umugabo hanyuma uheze ugende ukagenda mu bikorwa uhejeje gutunganya iby'urugo
ibikorwa byo mu nzu rero ntibikiri intambamye
oya ibikorwa byo mu nzu ntibikiri intambamye aho biba intambamye naho uwo mudamu aba ataramenyera ibikorwa akamenya ngene iyi program ibikorwa byo munzu ningana aja gutunganya ibikorwa by'igihugu
haravugwa kandi kera abakenyezi bitinya umukenyezi akumva kafise ubwoba ubu nta bakenyezi bagifise ubwoba
oyu nta bakenyezi beshi bagifise ubwoba kuko baraja mu manama bakabona abakenyezi ko dufata ijambo tugasigura iby'igihugu ubu ryo ntabwo babakigira nabo bagifise ubwoba bukebuke ubu turaza turabagisha manama yuko bajinjibura kugira nabo baje habona
nta mukenyezi nimo agifise ubwoba
na mukenyezi agifise ubwoba kuko uravye ni mu bizanye ni mu matora duherukamwe abakenyezi twaragerageje mu mashira hamwe turabigisha kugira ngo barinduke baritoze nk'akarorero murabona nk'uyu mukenyezi waha arongoye umutumba wa Kabondo no mukenyezi kandi hitoza abagabo batari bake uyu Zakerin hitoza abagabo batari bake ariko araronka amazwi kuburyo atana baronse atabaronse ni gice cyayo yaronse
naronse amajwi ngani kigajake
naronse amajwi amajani 930 wakabiri wanje nawe acaronka amajana 468
yari umugabo
nokuvuga rero ngaha ibitanye n'abakenyezi bo mu buti bwose mutukuko twatwo twose tujanye no mukibano ari mu bizanye n'ubutosi masira hamwe mato dusaramwe ko kwiteza imbere tugerageza kurondera abakenyezi kugira ngo babe indongozi nabo bagerageje kuraba ingene boza bararongo baramenyera ibintu bizanye n'ivyo kwiteza imbere n'ivyo kurongora abandi no guserura ivyiyumviro
byabi ni byuko mu gihageze mu gufata ingingo cyanke urubanza rugiye mu mwiherero yuko abakenyezi batihuta gufata ijambo byarahavuye
ubu mbere nibo ubwa mbere na mbere muri ko mutamwe mubaza ati mwebwe mwibwira ko twokora iki cyangwa icyo twisikiriza ni nibo batangura kugira ngo muvye ibyumviro byabo hanyuma tukaca tuteranya rero twiyumvira ibyumviro byabo kandi burya abakenyezi nabo barafite ibyumviro gusa nuko bari babutse umwanya waho babiserurira kandi kanatsinda nibagira ibyumviro kuko nibo babona na byinshi urabona ibizanye n'ingo ibizanye n'ikibano bobo bamamuhira bayema babona ibintu mu kibano ariko abagabo benshi bamara ari guhanzura cyo gituma abakenyezi bazi byinshi gusumza abagabo
cyabindi z'abakenyezi bacha bakengera abagabo babo ntibikiriho gato
ubisanzwe turabahanura nkuko turi imboneze imbere yabo tugeze ku rugero rwo kwigisha nako bakarasigaye kugira ngo ajijuke yubaho umugabo nico gikorwa kinene y'imbere ubu turiko turakora gisigaye
kugira ngo gikorwa cyo gutatura matati neza mu ruhara rw'abakenyezi ruboneke atagahaze ho kugwa iki
kugira ngo bishoboke ko abakenyezi boshobora gutatura matati atagahaze na cyane cyane mu byerekeye amatongo tubona gose ko ho binyigisho ndende kubera bose tubikore urunani
bakamagana n'abasinga ntahe cyangwa abagabo bakaza bakicara hamwe bakabona ko nabonye n'abakenyezi basoboye kandi bafite ijambo bafite n'icyo bosikiriza mu gihugu kandi bafite n'uruhara rutasanzwe mu gihugu
ntabagabo bakiri intama n'izigikorwa cy'abakenyezi muri ivyo bintu
yaho niho navuze ko hakwiye inyigisho zidasanzwe bakabahuza kugira ngo baronke inyigisho nabo abataradhizuka kugira ngo batange imyanya abakenyezi babo nabo baronke uburyo bwo kwisazura no gusikiriza ibyiyumviro byabo kandi navyo birakenewe kandi birafite icyo byongera igihugu
ari cyo kugaga cyake
hoba inyigisho mu baba bataratahura abataramenya ko umukenyezi ashoboye bakamenya ko umukenyezi ashoboye kuko umukenyezi arashoboye kuko umukenyezi yamaze kuja mu nzego baba bakenyezi baramwitura ku rugero ruhagije baba bashinga ntahe baba bagabo baramwitura ku rugero ruhagije rero twosaba ko binyigisho mu bataratahura
urakoze cyane reka nsozere kino kiganiro hano ku ruhara rw'umukenyezi muri komine Nyanzarake mu gutatura matati y'amatongo nibutse ko twari kumwe n'abatumire batatu aribo
nibagora rene aserukira mu kenyezi menya nkaba n'imbonetse Nyanzarake
wakoze kwita bakino kiganiro
ego murakoze namwe
ndiwe n'umuryango Yohana aserukira komite y'amahoro ifashwe mu mukongo na mipareke hani Nyanzarake
wakoze kwita bakino kiganiro
namwe mwakoze
nkaba nanje nitwa Mpagwe Nayo Jacqueline mukuru w'umutumba Kabondo tukaba tubashimiye kubona mwaduhaye iki kiganiro kugira n'abandi baze bumve ko abakenyezi bashoboye abashinga ntaye batarajijuka barekura abakenyezi bo baje mu nzego bitoze baze barafata ingingo n'ijambo
wakoze kwita abakino kiganiro
murakoze namwe
ubu nishimiye niwe wahisemo gukurikirana Ntorere Kazoza ku ijwi rya Amerika Jerome Nizoma ndakiremesheje ntimuranibwe mu banyu no mu byanyu naho butaha
turashimiye studio ijambo njuti mwese mukunda iradio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye ingenieur yadufashije muhinga bw'ivyuma hamwe na Fatukarara yadufashije kwigeranya ibiganiro
twaba teguriye reka dusubire tubibutse kandi kwijwi rya Amerika ibashikiza ibiganiro byayo iminsi yose kuri radio inshuti ya bose FM 88 bice bitatu turabashimiye namwe inshuti mwese rero mwaduteze amatwi kandi turateye akamo mubandanye mukurikirana ibindi biganiro bya radio ijwi rya Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.